Iri ni Ijwi rya Amerika. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri kitondo cyo ku munsi wa gatatu itariki 16 z'ukwezi kw'icumi mwaka w'2019 kuri mikro ni kumwe nanjye Fidèle Niyongabo. Mu Rwanda leta ivuga ko ibiza byinshi biterwa n'uko ataburyo bwo kuvyirinda bwategekanijwe ni mu gihe havugwa impfu z'abantu batanu bazize imvura nyinshi maze iminsi igwa muri ico gihugu.
Harabura mu bwirinzi yaba ku bikorwa by'abantu ku giti cyabo amazu bubaka ariko n'ibindi bikorwa remezo bindi binini nabyo bikenewe kubaka ku buryo bibasha guhangana n'ibiza bigenda bitera isi.
Uwo ni Germaine Kamayirese, umushikiranganji ajejwe ibikorwa byo gutabara mu Rwanda. Mu Burundi amafaranga y'amarundi 250,000 ku kilo niyo agiye kugugwa ikawa itonorewe imuhira mu isize ni umwaka w'2020 ushira umwaka w'2021. Rego dushika kuri aya makuru y'amarare katubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana adushikiriza amakuru yo hijya no hino ku isa dufitiye muri aka kanya. Aloyce, amakuru udufitiye nayahe?
Ni menshi ariko reka tubabwire aya twabateguriye twabahitiyemo. Icegera cy'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze za Amerika Mike Pence niwe arongoye intumwa zo ku rwego rwo hejuru mu rugendo bagiye kujyamwo muri Turukiya. Bagiye kugondoza perezida w'ico gihugu ahagarike ibikorwa bya gisirikare arimwo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Syria. Perezida Donald Trump avuga ko Biden aherekezwa kuri uyu munsi wa gatatu n'umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo hamwe n'izindi ntumwa zo ku rwego rwo hejuru bakazobonana ejo ku munsi wa kane na perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan. Perezida wa Turukiya hagataho avuga ko yabwiye Trump ko atazokwigera yemera guhagarika intambara kandi akabwira Amerika ko ibihano byayo bitazohindura ingingo yafashe. Muri Amerika kandi umushingwamanza wa Perezida Donald Trump Rudy Giuliani yanse gutanga inyandiko asabwa n'abashinga amateka zerekeye utwigoro yagize two kuremera igihugu cya Ukraine kugira gitohoze kuri kandida Joe Biden hamwe n'umuhungu wiwe Hunter Biden. Komite irongowe n'abademokrati iriko iratohoza ku byaha Trump yoba yarakoze mu gihe byo mwagira agakurwa ku butegetsi. Juliana yari yahawe uyu wa kabiri kuba yatanze izo nyandiko. Abademokrati bariko baratohoza kuri Trump ndetse na bamwe mu bakorera mu biro bya perezida Maison Blanche bakeka ko Giuliani murambabarira hari ivyo akorera mu mpisho bijanye na politike mpuzamakungu ku nyungu za Trump bwite byo babitazwi n'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu. Ibisigarira 28 by'abanyakenya 32 bafiriye mu isanganya ry'indege ya Ethiopia mu kwezi kwa gatatu byaratahukanywe i Nairobi ejo kuwa kabiri. Umunyamabanga mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire n'andi makungu muri Kenya Monica Juma yari mu bategetsi ba leta baje kwifatanya n'imiryango kwakira ibisigarira by'abawo. Abantu 157 nibo bafuye igihe indege yo mu bwoko bwa Boeing 737 Max yakoroka ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka mu gisagara cya Bishoftu ni hafi ya Addis Ababa ku murwa mukuru wa Ethiopia. Inama ya unijejwe amahoro n'umutekano ku isi ejo kuwa kabiri niho yafata ingingo yo guhagarika ibikorwa byo kubungabunga amahoro n'umutekano oni yari imazemwo imyaka 15 muri Haiti. Oni ishikiriza ku ico gihugu kikiri mu bibazo bikomeye by'ubutunzi ivya politiki hamwe n'ivy'imibano. Oni yatanguye kurungika abasirikare muri Haiti inyuma yaho perezida w'ico gihe Jean Bertrand Aristide akuriwe ku butegetsi n'igisirikare mu 2004. Umunyamabanga mukuru wawo ni nawe Antonio Guterres ashikiriza ko atacyizere afitiye Haiti mu cegeranyo yashikirije ejo ku munsi wa kane. Abanyasudani bakiranye ugweze ku bwinshi ingingo yafashwe n'urwego ufata kibanze ruyoboye ico gihugu yo kugena Nemate Abdalla nk'umukenyezi wa mbere arongoye sentare nkuru y'ico gihugu. Ni nawe mukenyezi wa mbere agenywe muri ayo mabanga mu karere ka Barabu kw'isi yose, kandi agize gatanu ku mugabane wa Afrika inyuma ya Ghana, Ethiopia, Seychelles na Lesotho. Wafa Adam akorera ishyirahamwe ridaharanira inyungu za politike yitwa Siha, kandi agaharanira gataya k'abakenyezi muri Sudani, avuga ko umukenyezi Abdalla asa n'uzohura n'ibibazo muri iyi myaka itatu ya leta mfata kibanza, harimo na perezida Omar al-Bashir yamaze kurenguzwa imbere y'ubutungane, akaba arindiriye gucirwa urubanza mu gihe abari barongoye ubutungane byavugwa ko batinya kumucira urubanza kuko ngo aho bakoranye bagifise igihagararo muri ico gihugu. Mu kurangiza ishyirahamwe mpuzamakungu nirishikiriza ko igice cy'abana bose muri Afrika batandikwa mu gitabo cy'amavuko bakivuka, ivyo ngo bituma bataronswa ivya nkenerwa nko kuvugwa no kwiga. Onishikiriza ko ibihugu bitari bike bya Afrika biriko birakora mu ntumbero yo gutorera umuti ico kibazo, ariko ibyo bihugu bivuga ko uburyo bwo kubishika ko bukenye. Kubwawo ni kutandikisha abana bakivuka muri Afrika biba cyane mu ntara za ruguru muri ibyo bihugu, aho abakenyezi bibarukira mu mihana yabo kandi bakabona ko kwandikisha abana muri leta bidakenewe.
Urakoze Aloyis ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Abushikiranganje bujejwe gutabara busaba abanyagihugu bose baba mu bice bihanamye ko bo kwihutira kwimuka muri ibi bihe imvura iri kigwa ari nyinshi. Ivyo bivuzwe inyuma yaho mu minsi ine irangiye imvura yaguye ari nyinshi ihitana ubuzima bw'abantu batanu. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Hashize iminsi itatu ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganya gihe kiburiye abaturage ko hagiye kugwa imvura idasanzwe. Iyo mvura yari iteganijwe kuva tariki ya 10 kugeza kuri 13 z'uku kwezi kwa 10, ikaba yasize yangije byinshi. Minisiteri ishinzwe ubutabazi ivuga ko mu minsi ine gusa iyi mvura imaze igwa, abantu batanu basize ubuzima muri iyi mvura, bamwe bagwiriwe n'ibiti, abandi bagwiriwe n'amazu, ndetse abandi batwarwa n'imigezi. Iyi minisiteri ivuga ko hari amazu y'abaturage asaga 30 yangiritse. Ushinzwe ubutabazi Kamayire Se Germaine avuga ko mu Rwanda asanga ibiza byinshi biterwa n'uko nta bwirinzi bwateganijwe.
Mu Rwanda iyo turebye ibiza byinshi tugenda duhura nabyo n'ingaruka bitera, tubona ko haburamo ubwirinzi. Haraburamo ubwirinzi yaba ku bikorwa by'abantu ku giti cyabo, amazu bubaka, ariko n'ibindi bikorwa binini by'igihugu, infrastructure zindi z'igihugu, ibikorwa remezo bindi binini nabyo bikenewe kubakwa ku buryo bibasha guhangana n'ibiza bigenda bitera isi.
Iyi mvura kandi yahitanye imyaka y'abaturage ihinze kuri hegitari zisaga 80. Benshi mu bo yagezeho bavuga ko muri iki gihe kiri imbere bashobora kuzahura n'inzara kuko imyaka bari bategereje yatwawe n'imvura.
Imvura yakobotse nk'ara hakurya izidasanzwe, insina nta n'uzongera kurya, havaga ibyo bitoki, ari abatara bakabonaho gatobe.
Insiriye hose aho dufite insina dure byose ni ukubimeza.
Ni inzara kubera yuko nta nsina nimwe ihagaze. Twatungaga n'ibitoki duhane nta myumbati tukeza, urabona ko uyu musozi hari ahantu wageze ubona umwumbati. Ni ikibazo gikomeye cyane abaturage mu ninzara nyine nta bindi bikurikiraho.
Minisitiri Kamayire avuga ko bakomeje gukangurira abaturage gukomeza amazu yabo mu gihe bubaka kuko benshi mu bahitanywe n'ibi biza bagwiriwe n'amazu babagamo adakomeye. Minisiteri ishinzwe ubutabazi igasaba Abanyarwanda batuye mu manegeka kwihutira kuyavamo.
Niyo mpamvu nabonyeraho n'umwanya wo gukomeza kubwira Abanyarwanda gukomeza kwirinda mu myubakire, mu miturire, mu mihingire, mu migendere, mu kwambuka imigezi bagira bate. Ntabwo bikwiye ko ari umunyarwanda n'umwe ukwiye kubaka mu manegeka. Abahatuye turabizi ko harimo abahatuye benshi banakodesha amazu atari n'abanyiraho. Abantu rero nibimuke baze batura ahantu nibura hadashyira ubuzima bwabo mu kaga.
Abashinzwe iteganyagihe mu Rwanda bavuga ko imvura nk'izongera kugwa mu ijoro ry'itariki ya 17 rishyira itariki ya 18 muri uku kwezi kwa 10. Asumta Kaboye, ijwi rya Amerika, I Kigali.
Banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu.
Umunsi mpuzamakungu wahariwe kwibuka umugore wo hagati mu gihugu usanze ubuzima bw'umugore wo hagati mu gihugu buhagaze gute mu Rwanda. Bamwe bavuga ko umugore wo hagati mu gihugu yarushijeho kujijuka, abandi bakavuga ko barushirizaho gusigara inyuma mu iterambere. Eric Bagire ubusa yagiye mu bice bya Gicumbi mu buraruko bw'u Rwanda aratubwira uko yahasanze.
Ariko n'ubu ngubu ngiye nsige mbona hari nta n'umugore mu cyaro kibaho. Twese twarasirimutse. Kwenye nuguri kujenga kucha mungu ziru sarare bukasanga tukaya setu na hagari nga chera. Chera wa sanga kumoro mchiaro tukwa siga inyuma burundu burundu burundu. Nugu kala wanha wakara waga.
Turi mu byaro byo mu murenge wa Byumba mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda. Ni ku munsi si yose yizihizaho umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana umugore wo mu cyaro. Uwo tuganira nawe ni umugore wo mu cyaro arabwira ijwi rya Amerika ko asanga ibintu byarahindutse mu buryo bugaragara agereranije n'imyaka yashize aho umugore yahezwaga inyuma mu iterambere.
Aho umuntu yatinyukiye mbona nta n'umuri mu mugore atashobora. None si ubu yo baguha akazi k'ubuyede umufunda akabari hejuru ari kubaka kuterura isimu kazamura hejuru kamuhereza kera ibyo ntibyabagaho
byarahindutse we mana simfungo nuko turi muri mano turi kubagara rwose nta abagore barashyanutse muri gihe barashishoje urabona ko umugore atagitinya nka mbere.
Muri uku gutinyuka umugore wo mu cyaro yahisemo kwibumbira mu mashyirahamwe amuteza imbere na bagenzi be.
Tuba mu mashyirahamwe twazatwitega iminsi, tuba mu mashyirahamwe twazatwambikane, tuba mu mashyirahamwe twazadusasirane, tuba no mu yandi yitwa twirire nko ku minsi mikuru za Noheli umunane bitewe nuko twabigenye tugenda dukusanya amafaranga dufaranga umunsi mukuru wagera tugahahirana nta mugore ukiryama hasi.
Ibyo ngo byanabateye kugira umuco wo kwizigamira
ukora uko ushoboye ariko uravuga ati niba ari kwa gatanu wenda cyangwa se kwa kabiri muri amafaranga wakoreye cyane iminsi ibiri ugakoraho 500 ukayatura muri mitiweli ubundi ukarya sigaye. Nta mugore iwacu mu cyaro yitega ngo kumugabo ngo ni urampahira ngo ni uzazana ibintu byose oya ntago bikibaho.
Igitandukanye na bagenzi be uyu mubyeyi we ku munsi nk'uyu musanze mu bukene atabura kwemeza ko bukabije.
Ubusa nteye ntagi hatari ugukena iyo ngira imbuto mba ntaraterera rimwe n'abandi
aravuga ko kugeza ubu nawe yisungana na bagenzi be mu mashyirahamwe yagombye kubateza imbere ariko ubukene ngo bukanga bukamuzitira.
None se nk'ubu ushaka kujya mu ishyirahamwe muri ako gatsinda yenda bakaguhemba nk'ibihumbi nka 30 cyangwa 25 bitewe n'ukuntu abantu bagiyemo. None se wambwira urayabonye uguzemo igitenge ufite abana 5 cyangwa 6 ubwo se urumva wahavamo iki cyakugabanyiriza ubukene bitewe n'ubushobozi bwawe wakoresheje.
Ubwo ubutegetsi bukangurira abagore kugana amabanki n'ibindi bigo by'imari ngo baki inguzanyo biteze imbere uyu mubyeyi we aravuga ko bikimugoye ahanini kuko nta n'ingwate yabona.
Ubu ntabwo wowe ushobora gutinyuka kujya kuri banki ngo waki inguzanyo
ugire icyo ukora. Sinanarebayo ibiki se wacuruza ibishyimbo se ibijumba se iki se ntacyo pe wakabikora yenda ariko noneho amafaranga y'inguzanyo atera ikibazo.
Mu bihe byo hambere mu muco nyarwanda umugore yakunze kudahabwa agaciro bishingiye ku myumvire ari naho ubutegetsi bwashyizeho gahunda y'uburinganire n'ubwuzuzanye ku bagize umuryango ariko ni gahunda mu bice bitandukanye itarakunze kuvugwaho rumwe. Ubu ni ubuhamya mubwirwa na nyirubwite.
Ubundi twe tubwita ubwuzuzanye ariko ku bagabo bo babwise uburinganire mbese basa n'abaduhejeje inyuma neza burundu noneho kurusha uko mbere byari bimeze kubera yuko aricara akavuga ati untunge nawe umenye nawe nkuko washyizwe hejuru ubu ni ninge wari uri hejuru none ni wewe washyizwe hejuru. Umwana ajya ku ishuri akaba ari weho umurihira akaba ari weho umugurira umwenda mu cyaro umugore wo mu cyaro wese arashavuye nubwo mu mujyi bajyamo bakagaragara dufite amakimbirane y'abagabo ubundi ukabipfukirana watinyuka yenda ngo urashaka kujura bivuze akumva yenda abandi bagabo bagenzi be cyangwa abandi ngo bakamuha katatiri ya mugore nta kigena.
Imibare y'ubutegetsi bw'u Rwanda iragaragaza ko abagore banganaga na 59 mu 2001 bari bakenye ariko ko kubera gahunda zibakura mu bukene mu mpera za 2016 abagore bakenye bari 39%. Muri gahunda ya leta yo guhanga imirimo ubutegetsi buvuga ko abagore babonye makazi kugera kuri 45%. Abagore kandi ngo bitabiriye gukorana n'ibigo by'imari ku buryo bavuye kuri 16% mu 2012 bagera kuri 39% muri 2016. Ariko baracyasaba kubegera bya nyabyo.
Ubu bamanutse bakatwigisha ati uguza amafaranga ukayakoresha gucya ukayajyana gucya, hari igihe uyaguza yenda wifitiye umugabo, umugabo ati ntago wazana 50 ngo ndare ntabonye icupa, tibyo yaba ari ubuswa waba unkoresheje, ukabura ikindi wakora rero ukabyihorera.
Kugira umuryango utekanye kandi uteye imbere niyo nsanganyamatsiko kuri iyi nshuro. Ehe, bagira ubusa ijwi rya Amerika, ibyumba mu majyaruguru y'u Rwanda.
Turabaramukije bakunzi, namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mwanda nyakumviriza radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi amafaranga y'amarundi 250,000 ku kilo niyagiye kugugwa ikawa itonorewe imuhira mu isizeni y'umwaka w'2020 ushira umwaka w'2021. Vyatangajwe ejo ku munsi wa kabiri n'umushikiranganje ajejwe ibidukikije mu kiganiro ku bamenyesha makuru yari kashikiriza kugene umwimbo w'ikawa wagenze mu isizeni y'umwaka w'2019 ushira umwaka w'2020. Inkuru y'Ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo mu Burundi dusomegwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Umushikiranganji ajejwe ibidukikije uburinyi n'ubworozi avuga ko umwimbo w'uno mwaka wagenze neza. Dewe Gide Rurema afatira ku biharuro vy'ikawa yegeranijwe niyamaze guhingurwa
muri isizeni y'umwaka w'2019 cyira 2020. Umwimbo w'ikawa uhishiye ungana amatoni 47,653 nizo zegeranijwe ku matoni 75,000 yari yitezwe. Ni ukuvuga umwimbo wabonetse ku bice bingana 63.5%. Amatoni angana 8,573 y'ikawa yumye akaba ari yamaze gushikanwa mu mahinguriro y'amakoborero y'ikawa. Ikawa ishoka hanze imaze gukobogwa ikaba ingana amatoni 5,296.
Umushikiranganji Deo Rurema afatiye ku ihemba ry'abarimyi b'ikawa ryahora riteba mu myaka iheze ashima ko muri uno mwaka ihemba rigeze ku ntambwe ishimishije. Uwo mutegetsi akavuga ko hari amatonorero atari make amaze guhemba abarimyi b'ikawa n'ayandi atararangiza icyo gikorwa.
Ku bijanye n'ihemba ry'abarimyi, abatari bake barashoboye guhembwa ku mafaranga angana 1,242,843,385,325, ayangana 1,282,382,375 y'amahera marundi niyo yarishwe. no kuvuga ibice bingana 98% kwijana hasigaye guhemba amafaranga ngana imiliyoni 360,912,750 y'amera marundi no kuvuga ibice kimwe na 62%
kuva ikisata cikawa gishizwe mu minwe yabikorero twabo carazira kikaziririzwa ko hagira umurimyi atononerika wa imuhiriwe ariko kuva mu isizeni y'umwaka uza abo barimyi bazaba basubiranye ubwo burenganzira mu gihe ikawa nkiyo yitwa B yahora ishogwa ku matonoro idatonowe yahora igugwa amafaranga 250 y'amarundi izoba yatonerewe imuhira izogugwa ayarenga 1,200 nkuko bitangazwa n'umushikiranganje Deo Guide Rurema
kubijanye no kugura canke kugurisha ikawa yumye tonoregwa imuhira bita cafe wash biragaragara ko iyo kawa iriho mu bice byinshi by'igihugu ari naco gituma twagira tumenyesha abarimyi b'ikawa hamwe n'abaguzi b'iyo kawa ibi bikurikira dufatiye ku giciro cy'ikawa y'ibisobwa bita service B kingana n'amafaranga 250 ku kilo igiciro cibanze kuri seasoni ya 2019 ishira ya 2020 ni 1,250 ku kilo cikawa yumye tonorerwa imuhira ico twita cafe parshost abagura iyo kawa basanzwe atarusha bafise bategerezwa gusaba uruhusha muri Arfik komine canke intara bakoreramo ikabaterera ko igikumu
nayo kubijanye nuko leta y'u Burundi ifise umugambi wo kugarukana karenge mu gisata cikawa umushikiranganje ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi arahumuriza abarongoye amashirahamwe ari muri ico gisata ko ukugaruka kwa leta atantambamye kuzotera
Nukubwa icyo dushaka nuko tuzoca duhuza abo bahinga baze muri ibyo bisata kugira ngo baze guterera ariyo bari kandi tugasaba yuko ibyo bisata bizoba bifise uburyo bwa leta butaza baraza kuza barafata kuri iki giciro cy'abene gihugu ari naco gituma umwene gihugu yamafise giciro gitoya nihagira agenda bakubita inkuru z'ibihuha ngo muri uko kuntu ko kugarukana ijisho rya leta muri iki gisata ngo hari abantu bagiye kuja mu ibarabara kubahumuriza yuko twaremeje yuko ubushikiranganje buzoza burakorera mu muco na murabizi
umushikiranganje Deo Guide Rurema akamenyesha ko mu isizeni y'umwaka w'2020 ushira umwaka w'2021 hitezwe amatoni arenga 110,000 y'ikawa ihishiye no kuvuga amatoni arenga 17 y'ikawa izoshogwa mu makungu
yari inkuru y'ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo mu Burundi dusomewe na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Numwanya w'ikiganiro kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza nkuko mubizi Congress inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika umutwe w'abadepite ikomeje mu muhezo amaperereza yayo kuri President Donald Trump imukekaho ibyaha birimo gukoresha ububasha afite mu nyungu ze bwite iramutse ibimuhamije yamurega muri Sena akaburana yatsindwa agahita ava ku butegetsi yaba abaye umukuru w'igihugu wa gatatu urezwe muri Sena abandi babiri ni Andrew Johnson na Bill Clinton Andrew Johnson yabaye president wa 17 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yategetse kuva mu 1865 kugera mu 1869 ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri 1868 umutwe w'abadepite wa Congress waratoye umuhamya ibyaha birimo kwica itegeko rigenga imikorere y'umukuru w'igihugu Tenure of Office Act byamubuzaga kwirukana ku mirimo yabo abakozi bakuru ba leta baba barashyizweho binyuze muri Sena no gusuzugura inteko ishinga amategeko Sena yakiriye ibirego itangira urubanza ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 3 1868 abadepite batatu George Boutwell Benjamin Butler na Thaddeus Stevens nibo bari bahagarariye umutwe w'abadepite muri Sena nk'abashinjacyaha naho ababuraniye President Johnson n'abanyamategeko William Evarts Benjamin Curtis na Henry Stanbury urukiko senarwari ruyobowe na perezida wa gatandatu w'urukiko rw'ikirenga Salmon Chase. Uru rubanza rwamaze hafi amezi atatu. Abasenateri 35 batoye ko nta cyaha Andrew Johnson yakoze. Naho 19 bemeza ko ahamwa n'ibyaha. Hari hakenewe amajwi 2/3 by'abasenateri, no kuvuga 36 bamuhamya ibyaha kugira ngo ahite ava ku butegetsi. Nuko rero Perezida Andrew Johnson yarusimbutse habuze ijwi rimwe rukumbi gusa. Ijwi rya Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa kabiri warezwe n'umutwe w'abadepite muri Sena ni Bill Clinton, Perezida wa 42 wategetse kuva mu 1993 kugera mu 2001. Inteko rusange y'umutwe w'abadepite yatoye ibirego bibiri ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa 12 mu 1998. Bill Clinton yarezwe kubeshya ubucamanza hejuru y'indahiro yo kuvugisha ukuri no gutambamira ubutabera. Byose byaturutse ku makuru yabaye kimomo mu gihugu ko Perezida Clinton yagize ihabara umwana w'umukobwa wimenyerezaga akazi muri Presidence White House witwa Monica Lewinsky, wari ufite imyaka 1999. Clinton yarahagarariwe n'ikigo cy'abanyamategeko cyitwa Williams and Connolly. Umutwe w'abadepite wohereje abadepite 13 kubera abashinjacyaha. Urukiko senarwari ruyobowe na perezida wa 16 w'urukiko rw'ikirenga William Rehnquist. Urubanza rwamaze iminsi 21. Ku kirego cya mbere, abasenateri 55 batoye ko nta cyaha Bill Clinton yakoze, naho 45 bemeza ko kimuhama. Ku kirego cya kabiri, abamuhamije icyaha n'abakimuhanaguyeho barangana 50-50. 2/3 by'abasenateri, ni ukuvuga 67, byagombaga kumwemeza icyaha byibura kimwe kugira ngo ave ku butegetsi, ntibyagezweho. Bityo Bill Clinton agumaho kugeza arangije manda ye. Radio Ijwi rya Amerika. Perezida Trump ni perezida wa 45 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bamubanjirije bose babiri, Andrew Johnson mu 1868 na Bill Clinton mu 1999, nk'uko rero tumaze kubibona, nibo bonyine barezwe n'umutwe w'abadepite muri Sena. Baraburanye, baratsinda, baguma ku butegetsi. Naho uwa gatatu wari hafi cyane kuregwa, Richard Nixon, yeguye ku itariki ya 9 ukwezi kwa 8 1977. Inteko ishinga amategeko ikimukoraho amaperereza, itaragera rero ku rwego rwo gutora no kwemeza ibirego. Yamukekagaho ibyaha byo gutambamira ubutabera no gukoresha nabi ububasha bwe bw'umukuru w'igihugu. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero +255 411 2 1 6 6 9. Abatwumva muri Kenya, namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri +351 3 9 9 5 8 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Njuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya, hano iyo bigarukiye kuri radio Ijwi rya Amerika.
tubashimiye kuba mwadoteza amatwi tubatumira kubandanya mudukurikirana iminsi yose mu biganiro byacu byo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.